Muteza matwi Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibigano byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje nshuti mu duteza matwi, mbahikaze mu bigano byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Ku munsi w'ejo tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, imyaka 25 yari yuzuye intwaro ya demokarasi itsinze mu gihugu cy'u Burundi. Mu ishyaka Sahwanya Frodebu babona ko demokarasi ibangamiwe kandi itaragirwaho, mu gihe muri Ipro nabo babona ko iyo ntwaro ikomeje gushinga imizi mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo bemeza ko abanyamashyaka bishyiriye inyungu zabo imbere aho gushyira imbere inyungu z'Abarundi bose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana uri i Bujumbura mu Burundi.
Leon singenda kumana icegera curongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ari nawo watsinze amatora yazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993. Yemeza ko inyuma y'imyaka 25 naho ibimenyetso by'iyo ntwaro bikahari, demokarasi ibangamirwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ndongozi ya Frodebu yemeza ko intwaro zakurikiranye muri iyo myaka zashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi, ubuzima bw'umunyagihugu nabwo bugenda burasubira inyuma.
Umuntu rero yihweje ibiriko bira mu gihugu birerekana neza ko iyo ntwaro ya demokarasi ifite ingorane. Ndwa Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza, Abarundi babayeho nabi, kandi mu ntwaro ya demokarasi bategezwa kubaho neza, kuko icyambere mu ntwaro ya demokarasi ni kubaho mu mahoro n'umutekano. Ibi bamurabizi ni kubaho ushobora kwishyira ukizana ugashyikiza igihugona amaradiyo ibyo yashikiye murabizi, ni kubaho neza ta bukene urimwo. Nanone bukene turimwe ariko bugenda bubu bworo, inzara ni yose, ubushomeri ni bwose, ubumenyi mu mashure uriko burababu, abanyagihugu baba muri ibyo, urupfu, gupfungwa, kwangara muri mwe n'ivyo bihe. Rero kugira ngo intwaro ya demokarasi simba tarenge bishoboka, kuko itubakiye ku munyagihugu, itubakiye ku buzima bw'umunyagihugu, ntibari intwaro ya
mu mugambwe y'Ipro nabo bo siko babibona. Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe nahavuga ko hari twagiye turagorana, yemeza ko intwaro ya demokarasi iri kwirashinga imizi mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abanyagihugu bishiriraho ababarongoye habaye amatora.
Turashima ko by'ukuri iyi demokarasi ikirashinga imizi. Hagiye harabaho ingora mu 2010, harabaho abanyepolitiki bashaka kuva mu matora, bagashaka yuko dusubira mu biganiro kugira ngo iby'amatora ntibabyemere, cyangwa ugasanga uri ku butegetsi yatsinze nawe ashaka kuwo uwavuze aca mwiruka ko biratera uruhagarara. No mu 2015 nuko nyene, ariko turabona yuko Abarundi bariko baratahura ko amatora ariyo nzira ishobora kuduha umukuru w'igihugu canke ba mustanteri abashinga amateka twitoreye, kuko nta yindi ngendo ntidushobora gusubira inyuma y'amatora. Tubwire rero umugambo w'abadasigani, icyo tubona nuko demokarasi iri kwirashinga imizi buke buke ikomera inaga. Sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na 2025-30 demokarasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Abanyagihugu bavuganya ni radio Ijwi rya Amerika bo bemeza ko muri iyo myaka abanyamigambo atacu bafashije kugira umunyagihugu yumve ko ari mu ntwaro ya demokarasi. Abo banyagihugu bemeza ko abanyepolitike bishiriye inyungu zabo imbere, basaba ko abanyamigambwe bo kwicarana bakavugana ingene inyungu y'umunyagihugu yoshigwa imbere muri byose.
Twe twumvise ko haje imigambwe myinshi demokarasi ije mu gihugu cyaratunezereye. Mugabo rero ko mbona abanyepolitike bo nyine ari bamemazuzuye bashaka kwikwegera ko ntibumvikane waje inama n'ingingo, twebwe biradutangaza ca tumeye mu maturi nyuma y'igihugu cuma ya demokarasi ntayo tubona.
Abanyagihugu nta karusho baronse ku imigambo hati yafashije Abarundi, kuko ifasha Abarundi ntibari kubandanya batura, turabandanya bahunga birukanka. Abanyapolitike buje hamwe bakavugana neza bakajya kubandanya bakikingira ku banyagihugu, kandi abagihugu bake Abarundi bose menga ntibaronderera abanyagihugu, barondera inda zabo bonyine.
Vyoba vyiza abanyapolitike bicaye hamwe bakavugana, amatwaye y'urucaje kaba kizima kigakomera, nabyo n'abanyamahanga badutwaye ngo
mu Burundi mu iyi minsi menga si Murundi, menga ni munyamahanga. Hari urengana ukoresha agagufataza na karanga muntu kamuhaye muri imodoka kugira ngo ube muri bise rutanga bibiri, ayo mafaranga ukiyo batanga ukaraba. Ntawe wibye, ntawe ututse, ntawe urenganije. Hanyuma rero tugasaba yuko umuntu yakwidegembya akavuga ati jye ndi Murundi mu gihugu cyanjye, ushobora kwidegembya nta muntu ariko aranyoka kw'inyuma.
abanyapolitike twavuganye haba muri Frodebu canke muri Iprona naho badahuriza kukungena intwaro ya demokarasi yifashe mu gihugu hari ico basaba gihaze kugira iyo ntwaro itsimbatare bakagisaba indongozi z'igihugu cyo Burundi
abadutegeka cyane cyane mu nzego ziducira imanza bateza kumva ko bakorera abanyagihugu batikorera canke badakorera uwabagenye wabashizeho ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo bategerezwa kumva neza ko turi mu ngorane ntangere muri ico gihe rero baca bemera kujya mu nzira y'ibiganiro bo ntagira usubira kwiyumvira inzira gukoresha ingufu ntagira asubira kwiyumvira inzira yo gukoresha ikinyoma ntagira basubira kuganira n'abataribo hanyuma bashike ku masezerano arama kubaka igihugu gisubira kugira iteka mu makungu
icambere nuko hubahirizwa amategeko ubutungane n'agateka kazina muntu mu gihugu kuko ibyo nivyo nkingi zikomeye za demokarasi kandi abantu bakabaha uburenganzira bwo gushikiriza ibyimviro bitandukanye no kuvuga ngo imigambwe itandukanye mu gihugu igashobora gukora
umugambwe sabanya Frodebu mu kiganiro wa yabamenyesha makuru kuri uyu wa gatano wasabye ko hoshingwa ishure ryigisha intwaro ya demokarasi kugira ritegure abakiri bato bashobora gufasha mu batazaza iyo ntwaro kugira bubake uburundi bw'iteka bufise ijambo mu makungu ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
mu Rwanda hashize iminsi hagaragara iyegura ry'abayobozi b'inzego zibanze bamwe mu banyapolitike bavuganye n'ijwi rya Amerika ntibahuza kucyabagitera uko kwegura kwa hato na hato harabasanga abaturage bakwiye kubwizwa ukuri ku mpamvu zituma abayobozi batoye beguzwa n'abisobanuro bahawe abandi bakemeza ko mu gihe akazi kananiye umuyobozi ikiza ari uko yakwegura ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda
bimaze kumenyerwa ko nta cyumweru gishobora gushira hatumvikanye umuyobozi w'akarere ndetse n'abamwungirije basezeye ku mirimo impamvu zitwa ko ari izabo bwite benshi basigaye barabihimbye amazina aho usanga abantu bandikirana ku mbuga nkoranyambaga ngo turudi Rwanda igezeye cyangwa bakabazanya ngo ninde utahiwe kwegura iyi nkubiri benshi ntibarasobanukirwa ikigamije nubwo banyura ubwite usanga batanga ibisobanuro ko beguye ku mpamvu zabo bwite abantu benshi usanga bibaza ukuntu umuntu yagiye kwiyamamaza bishaka nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiratowe agahitamo gusezera ku kazi rimwe na rimwe icyo cyemezo kigafatwa n'abayobozi barenze umwe kandi bakagifatira icyarimwe ijwi rya Amerika ryegereye abanyapolitike bava mu mashyaka anyuranye kugira ngo babashe gusobanura uko bumva iki kibazo Bwana Jean Claude Ntezimana umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party wasanga ibi bintu bikwiye gushakirwa imvugo isobanutse bageza ku baturage
bavuga ngo beguye ngo kubushake nabyo bitarasobanuka neza ubuntu abantu bavuga ngo beguye kubushake noneho bikaba ari ikintu ki ubwo bushake bubaye ku bantu barenga kimwe cyangwa bageze muri kimwe cyakabiri ubwo bushake nabwo ni ikintu cyo kwibazaho bakwiriye no gushakira n'indi mvugo n'indi nyito igiye kunogera amatwi yabumva cyangwa abaturage babagiriye cyizere kuba mbere bari bafite ubushake bwo gutorwa bakaniyamamaza noneho nta gihe runaka kiragera ngo nta bushake bafite ubwo bushake butuma bavuga ko beguye nabyo ni ikindi kintu cyo kwibazaho ubutegetsi ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ikwiriye gushakira inyito niba badashoboye bikamenyekana noneho twe nk'ishyaka rya opposition tukaba dusaba ko habaho nanone gucukumbura uburyo amatora aba yakozwe nimba habaye ipinganwa ryuzuye noneho abantu bose bakabyibonamo
Rwanda rw'ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party umunyamabanga waryo asanga mbere yuko abayobozi bafata umwanzuro wo kwegura bakwiye kujya babanza gutanga ibisobanuro ku baturage babashyizeho
no kuvuga ngo n'abaturage bigaragara ko atari bo babashyizeho kuko babaye ari bo babashyizeho numva bakabaye babanza gusobanurira abaturage impamvu beguye kuko bavuga ngo ni ubushake bwabo kandi imbere baraberetse ko bafite ubushake babasaba amajwi bakabaye babwira abaturage imvugo nziza cyangwa nzima ibereye bahavuga bati ibi n'ibi n'ibi byarananiye ntibavuge ngo ni ubushake kandi imbere baragaragaje ubushake bajya gusaba amajwi
Ibitekerezo bya Green Party binyuranye cyane n'iby'ishyaka rya PPC ishyaka ry'iterambere n'ubusabane Depite Karemera Jean-Thierry umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka yemeza ko kwegura kw'abayobozi b'inzego z'ibanze atabibonamo ikibazo asobanura ko uyu muyobozi adashoboye abakwiye kwegura uyu muyobozi yemeza ko ahubwo abaturage bakwiye kwishimira ko mu gihe umuyobozi wabo yananiwe akwiye kuvaho
Ngenekereza ko ubwo abaturage bakwiye kugishimira cyane niba tugeze ku rwego aho umuyobozi abona ko atubahiriza inshingano cyangwa se abona ko adafite ubushobozi bwo kuzageza kuri gahunda runaka iyo gukiyemeje akabona ko ashobora kudindiza abaturage agahitamo kwegura ndumva abaturage bari bakwiye kugishimira. Nanone igihe hari urwego nk'inama njyanama ishoboye gufata icyemezo ikareba igasanga abashinzwe gushyira mu bikorwa umunsi kuwundi gahunda za leta batemo barubahiriza ibyo biyemeje cyangwa se batemo baragera ku mihigo nk'uko babisezeranye icyo gihe nabo bafite ubwo bubasha bwo kuba babikora.
Igitekerezo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka PPC ntigitandukanye n'icya senateri Tito Rutaremara wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi, nawe yemeza ko gusezera kw'abayobozi b'uturere ari ikintu cyo kwishimira kuko hari benshi baba baragaragaweho n'amakosa. Kuri senateri Tito wavuga ko kugenda kw'aba bayobozi bishimisha babatoye ari bo baturage.
Uri hari abagenda ari kubwe yiyumviye ko atabibashije, hari ugenda ari uko yagiye agira amakosa bakamubwira bati demisiona niko bigiye kugira ngo bamwirukane, akaba rero n'ugenda kuko atagejeje ku nshingano yagomba gukora, akaba rero n'abagenda nabo baragize amanyanga mu mafaranga, harimo benshi buriya bagenda bagenda bakurikije ibyo ngibyo. None se ngira ngo ndibwira ko n'abaturage iyo babashyiraho bagira ngo babakorere ibyo kuko iyo babonye batabikoze se bakagenda ahubwo abaturage barishima. Tuburiya nta nicyo yatumariye ibibazo, yaje yaze kuturangiriza ibibazo none tuba tugifite ibibazo. Umuturage wewe burya arishima iyo hagiye meya wari uzi ko atamurangiriza ibibazo, umuturage niwe wishima mbere.
Hari hashize imyaka ibiri habayeho amatora y'abayobozi b'uturere, mu bayobozi 30 bari batorewe manda y'imyaka 5 yagombaga kurangira mu mwaka w'2021, abayobozi b'uturere 9 bamaze gusezera ku mirimo yabo bivugwa ko ari ku mpamvu zabo bwite. Aba barimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe waruherutse gusezera ku mirimo ye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye cyane bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru. Ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Baje bamaze gukurira mu mabarabara bacakire baje mu gasho babirizwe la delinquance jembo numengo twobigira ikintu co tuma kibafasha kugira ngo bashobore kuronka ubuzima inyuma yaho uzofatwa zocaje mu gasho.
Aba ni bamwe mu bakora amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu mu ntara ya Muyinga turi mu gihugu cy'u Burundi, bavuga icokorwa kugira ngo ikibazo c'abana babandanya bibonekeza mu mabarabara cabaye ndanse gitorega umuti. Idonido ni mukanyi sase mu bihagufi ya maradio yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Uno munsi rero ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu gisata c'impunzi, aho ishami mpuzamakungu gitaha impunzi RCR ryatangaje ko ribandanya kwakira impunzi z'abarundi bahunga igihugu. Abenshi muri bo bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, aho RCR ivuga ko yakiriye abarenga 5,000 gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatanu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha yacishije amaso mu cegeranyo ca RCR.
Raporo y'ishyamwe mpuzamakungu HCR gitaha impunzi ku isi ivuga ko abarundi n'ubu bakibandanya guhunga igihugu cabibarutse. Iryo shyirahamwe ryamenyesheje ko gisata cyaryo co mu Rwanda arico bugifise akazi kurusha ahandi kuko ariho hari kwahungira benshi. Kuva umwaka w'2018 utanguye, HCR rivuga ko ryakira n'imiburiburi abarundi bahungira mu Rwanda bagera kuri 35 ku munsi umwe. Ico gitegiriko bwa HCR giteye amakenga kuko kiruta ico ku mwaka uheze w'2017 aho ryakira n'imiburiburi abarundi 21 ku munsi. Mu kwezi kwa mbere hakiriwe abagera ku 314, mu kwezi kwa kabiri hahunze abagera ku 1,765, mu kwezi kwa gatatu naho hakiriwe abagera ku 2,713, nayo mu kwezi kwa kane hakiriwe abagera ku 337, mu gihe mu kwezi guheze kwa gatanu HCR rivuga ko ryakiriye abagera ku 199. ico gisata cawo nicetaho impunzi kivuga ko bose hamwe abakiriwe bakandikwa nk'impunzi z'abarundi mu Rwanda kuva uyu mwaka utanguye bagera ku 5,121 iryo shiramwe rimenyesha mu cegeranyo cyaryo kwa benshi bahunga bava mu ntara ya Muyinga hagakurikira Kirundo hanyuma gisagara ca Bujumbura HCR rivuga ko abenshi muri bo abagera ku bice 66% kwijana baca barungiye kwa mu makambi y'impunzi abandi nabo bakakigwa mu bisagara bitandukanye ahandi HCR rivuga ko hamaze guhungira abarundi muri uyu mwaka ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakiriwe abarenga gato 2,850 HCR rivuga ko no muri Tanzania hariho abahungiyeyo yamara ko muri icyo gihugu habananya kandi hava abahunguka basubira mu Burundi no mu gihugu cy'u Buganda HCR rivuga ko ariho abakiriwe ariko ku rugero ruto HCR kagerekana ko ubu rifise impunzi z'abarundi zirenga 4,424 igihugu gifise benshi ni Tanzania ahari abarenga 2,245 n'5 u Rwanda rwakiriye hafi 91 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo abarenga 47,200 hamwe no mu Buganda hari impunzi z'abarundi zirenga 46,600 ishamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ya se ritera kamo ko rikeneye vyihuta imfashanyo zo kwitaho izo mpunzi ribuka gutangaza ko kumahera arenga 1,391,000 y'amadolari ya Amerika akenewe uwo mwaka rimaze kuronka ibice 60% gusa leta y'u Burundi niyemere ivyo biharuro vya HCR ikagiriza iryo shirahamwe kuri tanga ibiharuro bitari byo byinshi kugira ngo gironkere imfashanyo uburundi byibaza igituma kuva mu mwaka uheze abarundi babananya guhunguka ariko ibitegire bya HCR ntibigabanuke bye clave niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ya Claverne yonkuru arakenewe kuri yonkuru ahejeje kudushikiriza ariko n'ubu turacabandanya ivyimpunzi mugere yo mumvise abarundi HCR ivuga ko ari habakiri ko barahunga makamba atandukanye bariko bariruhutsa kuko ibibazo bimwe bimwe biriko birakemugwa nko mu ikambi ya Nduta bari baravuze ko ingya zagabanutse PAM yarongoreje ingya abavuganye na mugenzi wacu muri Nduta James Jovin barashima izo mfungurwa zongerekanye.
Icyambere cyo no shimira imana ku byo kujya twatumaze imisi turonka byari bike cyane n'amavuta yari make rwose ariko imana yadutabaye turaronka batwongeza hamwe n'ivyo naho bazengeje bongeje amavuta n'ubushaza gusa ariko turabona ko ntibikwiye mu bisanzwe ku mpunzi ego hanyuma rero icyo twabaye turagishima kuba twiyumviriye hanyuma rero igisigaye kwagomba ko bo dufasha bakatwongeza bakaduha ibikwiye kuko n'ubu ingya zirashobora guhera tutarashika ku mukundi mukokero
ni vyiza cyane turabashimiye barongeje amavuta barongeza n'ubushaza ariko n'ubu ntibirakwira kubera uravye abantu ukuntu bafungura by'ukuri barahangayika cyane inyazi gashaza zihera kare bigaca baburura n'ukuntu bashobora kuronka izindi fungo
by'ukuri ubwa mbere turashima ko ryatwiyumvisemwo rikatwongera utuvuta twatugize iminsi turye bidakaranze ubu dusiga dukaranga mugana aho nyine ntadushikana ku wundi mupokero ahubwo ivyiza bora abantu batwongera nyene tukaronka utuvuta rwo gukaranga na nyadushaza nyene batwongeye no kuvuga iki muri zifungo kwa duhabwa kwipokera cyane cyane cy'abana bakunda gasururu agasururu niko bakunda cyane nakagasururu kabakaragabanijwe nubugari barabukunda mugabo ubugari nabwo nyine usanga ari buke iyo buheze rero biratugora ugasanga tuko turakapaka parusha ijya no hino kugira ngo twogera twosumira abana kandi nkambi nayo yugawe ugize urafashwa bashavuga ngo uri gisuma
jewe icyo no saba kosaba ababijejwe kutugaburira ko botwongeza ivyo kurya bakaduha ivyo kurya bikwiye kuko iyo bishitse injya zikaduherana hatarashika igihe tuza gupokera ibindi ababyeyi turahura n'ibibazo cyane harabaje kukibibaruwa mu bijiji bagashobora guhurirayo n'ingorane canke bigashika ugasanga umuntu twashobora kudandaza atagatafise ngo aze kudandaza kugira ngo iyo minsi birashika ko bodufasha bakatwongeza ivyo kurya kugira ngo iyo minsi bibura bayikongeze
ifungurwa je nshobora kuronka zirangeza nkifu irangeza ku minsi 21 irangeza ku minsi 218 ariko acasigara no kuvuga yuko ya minsi 30 idakwira hasugara iminsi 8 canke iminsi 9 ubushaza bwo bushobora gufata imisi 10 cumi cumi nine bigarukira ngaho nashaka kubwira ishyira hamwe la pamwe ritanga injya nagomba kurisaba ko yotanga imfungurwa zikwiye tena imfungurwa zimeze neza atarizo kuyungurura mana yake ugiye kuraba imfungurwa ziga nkeye kubera babanza kuyungurura bimwe bakabita abahindi bagafungura
injya umaze kuba uyiriye kenshi nukuvuga ubugari ni byiza turabukunda ariko rero naho biruko bari bakwiye kugira nk'umunsi bakazoduhindurira iyo hageze igihe twaguma turajya bya bindi nyene hagera igihe abana mu gitondo saa 5 ku mugoroba ari bwa bugari nyene turabishima kuko umuvyeyi kwa kugaburiye niko wakira ifungurwa ariko nk'isabo twagomba ko bogira nk'umunsi bakazoduhindurira bakaraba nk'utundi tuntu bodufashishe eh nk'abana muyizi ifungurwa batugaburira ubuyi abana barabukunda cyane gose ko borabukuntu bokongeza ubuyi kugira ngo icyo gihe nk'iyinjya iyo umwana yarose agasururu akanywa gahimba n'ubugari ntirirwa araraba nico gituma mbere ubuyi burafasha ivyo kurya hageze mu gihe imisi yo gupokera itarashika ubuyi burafasha ugasanga harabura nk'imisi ibiri cyangwa itatu cyangwa nk'imisi ine mugabo ubuyi bwabonetse hagihe usanga habura nk'imisi mike cyane kugira ngo ushikike
nuko makuru yo mu kambi twa tubafitiye umuno munsi nayo ariko mu ntara imbere yuko duhava duca tubahakanya ko gutasha komune ya Muyinga nayo nabice ku masonga iri mu ntara ya Muyinga nyene yihaye kiringo cameze abiri kugira ngo abana bose baba mwibarabara bazoe basubije mu miryango yabo munama mustanteri wa komune ya Muyinga yagirishije abegwa n'ibibazo kuno wa kane yavuze kwa yo meze abiri azongirangirana n'ikiringo cameze atatu catanzwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo ikibazo c'abana bo mwibarabara kizobe caheze mugenzi wacu imuyinga Jean Bosco ndarurinze atubandanira zino nkuru.
Itariki ya 19 ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo cyari sango rya nyuma leta yari yahaye abana bo mwibarabara ndetse n'abasegerereza kugira abazobe bivanyeho kugushaka. Iryo gabishwa ryari mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje by'intwaro hagati mu gihugu imbere yaho gato mu rukurikirane rw'uwo mugambi wa leta wo gukora abana mwibarabara n'umukuru w'igihugu nawe yari yatanze amezi atatu kugira abana bose bazobe basubijwe iwabo mu gisagara cya Muyinga cyo kimwe n'ahandi baragiye kivi barasubiza abana bo mu barabara mu miryango yabo kubera ko bamazeyo umwanya urumerumara. Filipo Mbera Mihigo warongoye komine ya Muyinga yashimye gushyira mu binwe ico kibazo abakurikiranira hafi ibibazo by'abana mu ntara ya Muyinga.
Dukeneye abantu bagira des actions concrètes bakavuga ati twebwe uno munsi turi kwa minani dufite abana batanu twakwiya uno munsi turi kwa gwasa dufite abana twakwiya kandi bavuye hehe mu ibarabara uno munsi bashobora kugira tumura yaje igikoko kihuta kugira ngo muri aya mezi abiri asigaye abana babe bavuye mu ibarabara.
Kugituma abo bana bagwirirana mu ibarabara hari ico bose bahuriza ko
kuri byo rero umuntu aravye agerageje kuraba hirya no hino turabona yuko imvo zivana abana mu ibarabara nkuko abandi bagiye barabibuvuga harimo ube gito bwo mu miryango iyo bapfa hakaba n'ube gito bw'abana hakaba n'ube gito bw'abantu bababona bababika.
Kubera iyo mvo uyu arongo yishira hamwe riharanira gateka k'abana abona ko hoba kwibutsa mu miryango no mu bajeje intwaro hasi uruhara rwabo
n'ukuvuga uruhara rw'umugwa mu muryango rugumaho nkuko abandi bose bagiye barabivuga n'ukuvuga no guhimiriza hariya ku mitumba cyane cyane bantezwa mihana kuko ntiwombwira yuko mu mihana 10 yuko umuntu ashaka kuyoberwa yuko umwana yavuyeho yagiye mu ibaraba n'ukuvuga administration ya rabaze irafise igikorwa kinini ya cyane.
Mugenzi we akorera muri ico gisata amwunganira avuga ko amashyira hamwe yo kuyemeza kudoma urutoke ku mwana yagarutse mu ibarabara agashikirizwa ababijejwe mu gihe avuye iyo yari yajyana ntasigaye inyuma ibihano
bajya bamaze gukurira mu mabarabara bobo ntibajya kuvuga ngo ntibajya gufungwa bacakire baje mu gasho bagirizwe la delinquance ababyeyi twamaze kumenya bamwe bamwe turabazi tubabashikirize abijejwe code penal rimwe iravuga yuko ariho deresema n'ukubera iki uwo mwana yamuretse ntaje no kumurondeza ntanamukurikirane
guhana amashyira hamwe ntavyumva kumwe uyo we abona ko hari ubundi buryo bwofasha bakaguma iwabo
abakuze jewe numva umengo ari wa propose yuko bofungwa ndavyumva mugabo je mbona umengo twobigira ikintu cotuma
kibafasha chobankadra kugira ngo bashobore kuronka ubuzima ariko inyuma yaho uzofatwa zocaje mugasho
muri make mustantira komine muyinga avuga ko umugambi utegezwe kuja mu ngiro muri aya meza abiri
icyo twavuganye nuko tugiye muri identification y'abana bari mu ibarabara tukabigiranya twashira ahantu hanyuma abo dushaka kuruyika diretema muhiri wabo tugatatwa muhiri wabo kandi tugatatubwira umukuru mutumba cyugira raporo yabo twirukanye ko dusubiye kumubona yagarutse tuzakubaza kubera iki umwana agumagaruka ikigira kabi nuko tumaze kugira identification icyo muwe tubasabye guhera uno munsi nk'abayisilamu kaba penikote ni uko mubivuga ntibibe ibanga rya musantere ngo ryabaye ibanga
ishyirahamwe SOS ryakira imfubyi zitarenza imyaka itanu ryemera ko rizofasha mu buryo bwo kwiyunguruza mu gikorwa cyo gusubiza abana bo mu ibarabara iwabo imuyinga mu buraruko bushyira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni gice cha kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri iwanyu mu ntara uno munsi rero nkuko mumenyereje tubatahiriza abanyu haba mu makambi haba mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye turabashamo n'uturirimbo tubafasha kumererwa neza weekend nziza n'umunsi mwiza akaririmbo ni Darling ka Ben hamwe na Butela Knowless mbere wa mbere twakiriye akari ingabirano ngabirano ikaze ku jugi America
yo murakoze cyane ni sangi kaze kabisa murakoze cyane Diana ego nkuko mwabivuze ni aderenga birano nyene ni muntara ya Rumonge muri commune Buyengero abariho umuntu yakama nibereye
aho mu Buyengero havugwa makiga Adela
Ibuyengero n'ukuri turaho turashima mu gihe tubona ko ikirere kiriko kiratwereka ko impeshi iri tayari ego
weekend nayo
weekend mbona ari ibintu byiza cyane mu gihe tubona ko ari ibintu byiza hatekanye nuko ego
urakoze duga ku ijambo rero utashaose ku mutima ngabirano
ego ubwa mbere bwo kubona gombe nkangure gutasha inshuti n'abagenzi na cyane impunzi iri mu makambi atandukanye nkaho mu nkambi y'Irusenda ni mu gihugu cya Congo ndahabone ubitani na hazo Viviane bamwita
nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe najinda kwemereye insinzo siba na rimwe nyandika mu
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko mu Kenya turava duhana agahindukira harakaririmbo bari badusabye ka Sadbi ntitwashoboka karonka ariko tumuhaye kano ni Serge yari yagasabye akarimbo ni Nyampinga Sadbi no muririmbyi wu murundi arimbye turimbo dutandukanye haba utw'urukundo canke mu bindi bisata bindi njuti bakunze mari kumwe natwe no ngaha duce tuba turabangira ibiganiro vyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya ariko muze kubandanya mumviriza ijwi rya Amerika maba mwe mutwumva muce kuri shortwave mwaba batwumva muce ku mirongo ya FM itandukanye canke naho kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Masahari imbere turiko turabategura ibiganiro muri byo harimo muri isanga muza kurikira saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isaha 12 turaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho aza kwara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Murani igwe mwakoze kutwumviriza na Lidiane nahazwe kuri micro tuzosubire mu kiganiro wanyu mu ntara. Umuswa mbere nkaho twatanguriye yakoze no 5 kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Lina yamfashe muhinga bw'ivyuma twemi tuti mururani gwe twasigiye kano karirimbo nyampinga kasatbi.
Abakomeje kudutega amatwi mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu